Francine Ndiokubwayo
Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro Albert Ndwayo ari mu buhinga bw'ivyuma kazi murano makuru mu Kirundi tuyohera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize igiturire kivugwa mu gisata c'ubutare mu Burundi kiri mu bituma umusaruro utaboneka mu buryo bushimishije bikavugwa na Faustin Ndikumana arongo yashira hamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kubwiwe ngo leta yategerezwa guhagurukira bene abo bantu bazingamitse ubutunzi bw'igihugu abayobozi b'amashure afise uburaro ibubanza baragabishwa ko uzosubira gusaba kumunyeshure yizanira matera kugira ronke ishure azobihanirwa iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubuyobozi bw'indero aho bumenyesha ko imatera ziriho zikwiye abantu batatu barapfuye abarenga 20 barakomereka biturutse ku masanganya yo mwibarabara ashika kuri 16 akaba yabaye kuva mu kwezi k'8 guheze mu Kayanza urongoye igipolisi aho mu Kayanza asaba abagendesha ivyuma kubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mwibarabara mu kugabanya n'umuvuduko muca mubikurikira mu kanya mwidonido ryana makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
dasubiye kubaramutsa ingorane ituma igisata c'ubutare kidatanga umusaruro uboneka ngo nibiturire ababucukura bakwa na bamwe mu bategetsi bivugwa na Faustin Ndikumana arongeshira hamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ni nyuma yaho ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka busabiye kuri wa mbere abakorera mu gisata c'ubutare kuza baratanga icegeranyo c'ubutare baba bacukuye ku munsi Faustin Ndikumana akabona ko ibyasabwe aho bacukura ubutare atari wo muti urama ahubwo hakwiye kuranduranwa n'imizi ibiturire birangwa muri ico gisata
ingwane yo mu butare icambere no banza kwa nti singenye kuva mu Kirundi tracasserie administrative no kuvuga kuburagiza abantu bakimpusha hirya no hino bakazozunguruka mabiro aho wose waja kuzunguruka amabiro ni abantu bo muri leta bariko barabakanya bakibiturire dukorane bitugire gute niyo nyine babatera inzitizi muri zo musha ugiye ugira gute uzomiki uzogira iki ijya kabiri nijya polisi yabanze kwirara maze kwirara umuntu igihe abanze kuba korompi umwe wese arondera kuvuga ati singe no bita mu Kirundi gukura n'umutwiwe arabakiba ati muri leta muko mutwara ibyanyu nandi rekanda ibyanje inyungu z'igihugu nta makizira abari muri leta mumaze kuba murakunda yo maronko mugira gute ari me twaragije igihugu mumenye kuba cyabura ibyo murimo umu prive nawe yibereye mu kugira usura kumubwira ngo akuzanire ubutare gutabwe ne dugira ahubwo bacabaza gukorana kugira kumbere babunyurize hamwe kibazo kiringa uwo muntu ari karagira bazo rwa raporo ari mu myonga ari hemi artisanal iyo raporo tuza muzamuri kube ngo murabe Bego muri ubwo bwo ari bakari akadafosa nayo madoni hari cyo bumvikanye
kora ibisi yamaze kuza mu gihugu yene pri possible
leta yo hera
ari ihere ko banza kusura hejuru ngari kwa tuga gihugu na madovi zo muri bero banza garagari babone ko nabari kubaratigwa gihugu muri bonye najya hejuru bita kunzu ko kuvomera amazi mu rukangaga
Ubuyobozi bw'indero ibubanza buragabisha abayobozi b'amashure yisumbuye afise uburaro kudosubira gusaba imatera umunyeshure kugira ngo aronke ikibanza azobihanirwa kuko imatera ngo zirahari muri ayo mashure kandi zikwiye aho ni mu gihe abanyeshure cyane cyane abasaba ikibanza bavuye ahandi abayobozi bahora babategeka kwizanira imatera ikibazo kihari gushika ubu ngo n'amafaranga leta ihora ironsa amashure n'ubu ataraboneka kandi amashure atangurana n'indwiza n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
Amashure yisumbuye afise uburaro mu makomine ya Bubanza na Mpanda n'umunani kubijanye n'uburaro bw'abanyeshure ngo ntangorane hari nkuko mu buyobozi bw'indero ibubanza babimenyesha imatera ngo zirakwiye ndetse ngo hari n'iziri mu bubiko ubwo buyobozi bukanashimira inzego zitandukanye zafashije kugira ngo ubukene bw'imatera mu mashure afise uburaro butore umuti ni nk'ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi ishirahamwe Limitere hamwe n'ubushikiranganji bw'indero bunaherutse gutanga izishika 485 mu kwezi guheze nk'uko mu buyobozi bw'indero babimenyesha ari naco gituma ubwo buyobozi bugabisha abayobozi b'amashure bosubira gutuma imatero umunyeshure kugira ngo aronke ikibanza nubwo biruko ikibazo kihari muri kino gihe ngo kijanye n'amafaranga leta ihora ironsa amashure afise uburaro ariyo bita subside mu gifaransa akaba ari amafaranga 2000 ku munyeshure ku munsi ayo mafaranga gushika ubu ngo ntaraboneka abayobozi b'amashure yisumbuye afise uburaro bagasaba ko ayo mafaranga yoboneka vuba kugira ngo baje gusuma ibyo bazofungurira abanyeshure eka n'amadeni amashure afitiye abazana ibifungurwa aribo bita abafurniseri mu gifaransa ngo ntarariho yose nk'uko abayobozi bamwe babivuga Space Caritas kabanyani bubanza hajye isanganiro
igurirana ry'abantu mu bisagara ubukene hamwe n'iduga ry'ibiciro ry'ibikoresho byo kubaka ni bimwe mu bituma ibiciro byo gupanga amazu biduga cyane bivugwa n'umuhinga mu bijyanye n'igurirana ry'abantu Evariste Ngayimpenda nyuma yaho abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura bidogeye ko ibiciro byo gupanga vyabaye murengera umuhinga akabona ko leta ikwiye kugwiza ibibanza vyo kubakamwo ikanagwiza ubuzi kugira ikibazo c'uburaro gitoregwe umuti
ibikoresho by'ukubaka byarazimbye cyane yanda guha karorero umufuko w'isima nk'ubu simperuka kubaza mugabo ndi batari munsi 65,665 urumva rero abubaka bubakisha iyo sima umuntu rero yubatse iyo nzu naho yoba yubakishije amahera yiwe arakeneye kuyagarura ayakuye muri banki ho n'ibindi bindi waje kuyipanga nawe kumbure ubushobozi afise ntibumworohera yuko yoronka ayo mafaranga y'inzu hanyuma mu bihugu nk'ibi by'iwacu bisagara bikura n'ingoga cyane kubera ubwa mbere bwobwo ni ko ibihugu bitera imbere ko rero bisagara bikura niko abantu barondera amazi bakayarondera nabo atana kazi kakiboneka batakironka aho bakura ayo mafaranga byose nibituma ibiciro biduga nabwo uburyo no kuvuga imishahara no kuvuga abikorera utwabo amafaranga baronka binjiza adashobora gukurikira
kubganye none mumva aho kogwiki kugira ngo leta iterere mu dico kibazo
ca mbere leta yogerageza no kurondera amaparcelle asana yazimbutse ivyo navyo bisaba ubwa mbere bwobwo ko amatongo yaronka kayarondera bikeneye kwisohora amahera kasohora hanyuma amaparcelle kayashiramwe amabarabara naho baramabarabara bayabaye hanyuma igahezi gafasha abakeneye kurondera aho baba hanyuma rero igize gutyo leta nigwiza akazi mu gihe leta itagwijije akazi ubu bukene bw'uburaro buba ubw'ibindi buzukwama bwiyongerera kandi kugwiza akazi bivuga yuko ari kugwiza amahinguriro si kugwiza fonctionnaire kugwiza fonctionnaire nibaza ko byongereza ubukene gusumba uko bibugabanya ziri mu nzira za mbere z'ukugwanya ubukene z'ukubungabunga ubutunzi mu gihugu no mu miryango
isanganiro
amakuru twabateguriye arabandanya ibikorwa byo kubaka umuhora mushasha hagati ya Rubirizi n'ibarabara ry'igihugu nimero imwe hamwe no gusubiriza imihora ishaje ni bimwe mu bituma haguma habicikagurika ry'umuyaga nkuba muri kino gihe mu makarite atandukanye yegereye igisagara cya Bujumbura n'insiguro y'umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean-Albert Manigomba mu kiganiro haya bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri inyuma y'ikiringo cy'iminsi 10 cyari cyatanzwe ko hari ibikorwa byo kwinjiza umuyaga nkuba mu gituro gishasha cya Rubirizi
nitwavuze ko atamatara zosura gucika barabisiguye neza bikorwa twakoze byari byo guhuza umuhora uva igahongore tuwinjiza muri poste nshasha igituro gishasha ca Rubirizi cyo byaraheze ubu turiko turubaka umuhora hagati ya Rubirizi no kuri RNE hajya kuri Gardinor ndibaza muhakimana ko mapiyo ari kwaruba ko mara naho twabomwe twa turawubaka rero umuyaga nko waruza murya muhora ubu uva mu Rubirizi tutumbereza mu buterere kuri poste no igituro ni gishasha igituro ni gishasha kija cyo mu Rubirizi ni kinininya yo habaye igituro gishasha canke centrale nshasha hariho ibintu tuvuga mu gifata ama parametre bitaba biraba bye parametre kuko nkubu urya munyaga nkuba uraza gushika mu Rubirizi uri ku rugero rwa kilovolt 110 mugabo kuva mu Rubirizi kuja kuri poste noro mu buterere turawugabanya tukawutwara kuri kilovolt 30 haraba modification rero ziratuma iyo mihora yacu itashobora kugumana ubushobozi bwiza ategeza kugumana nkuko wari gushika kuri RNE uri ku rugero rwa kilovolt 110 kubera kujya gitura ryishasha haracyariho rero utuntu tumwe tumwe tugenda turahindura murazi namwe ko bavuga ngo umumezo mushacu tera amabavu ugasanga nka disjoncteur irugurutse iyo disjoncteur yugurutse no kuvuga yuko amatara ashobora guca acika ibi rero turimo nivyo cyuko turashira kujya gituro gishasha cha Rubirizi tugi sira muri etape opérationnelle ivyo rero biratuma haba des perturbations rero ubu ni muri byo bikorwa turiko turakora cyuko ikijya gituro gishasha tugishira ku maparametre meza akwiriye ntaze haraba séjard de classe ivyo rero biriko biraba ni bikorwa bitegeza kuba misi yose tuvyerekeye ivyo gucikagurika murazi ku muhora ushaje muhora ya regidezo yo ngahi bujumbura irashaje ni nacyo gituma turiko turatangura wa mugambi mushasha wo gusubira mu mihora yose ya Bujumbura iyo mihora twamara kuyisubiramo yose niho tuzobwa duti nta mapane azosubira kuba nta matara azosubira gucika
amasanganya 16 yo mwibarabara niyo yabaye kuva mu kwezi k'umunani guheze mu hahoze hari ntara ya Kayanza ayo nayo akaba yahitanye ubuzima bw'abantu batatu abandi barenga 200 barakomereka Mugi polisi mu Kayanza bavuga ko imvo nyamukuru zateye ayo masanganya ari umuvuduko munini kubagendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva
Amakuru dukesha igipolisi mu yahoze ari ntara ya Kayanza amenyesha ko muri ayo masanganya 16 yabaye kuva mu kwezi kwa myandagaro guheze kugeza uyu munsi amasanganya 11 yabaye mu kwezi k'umunani guheze ayo nayo ahitana ubuzima bw'abantu babiri indwi barakomereka ayo makuru nyene yemeza kandi ko kuva mu ntango zo ku kwezi kwa Nyakanga naho habaye amasanganya 5 ayo nayo aba mu minsi 3 ikurikirana amasanganya 2 muri aya 5 akaba yabaye ku igenekerezo rya mbere Nyakanga ayandi 2 aba ku igenekerezo rya kabiri hamwe n'irindi ryabaye kugenekerezo rya gatatu Nyakanga mu gipolisi mu Kayanza bavuga ko ayo masanganya nayo yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe abandi 16 barakomereka urongo y'igipolisi mu Kayanza amenyesha ko inyuma y'amatohoza yakozwe basanze amenshi muri ayo masanganya yatewe n'umuvuduko urenze w'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu uwarongo y'igipolisi mu Kayanza amenyesha kandi ko muri ayo masanganya hariho nayo yakozwe n'imiduga minini minini ngo ibiboneka ko igira ingendo zirezire ntize irasuzumwa kugihe urongo y'igipolisi mu Kayanza asaba bunguruza ibintu n'abantu kubahirizana ntajyo amategeko agenga uruja n'uruza mu ibarabara ngo ivyo tuma nayo masanganya gabanuka mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
Harakoze Patrick amahegitari arenga 150 yarahitanywe n'imiriro ya Nyakanga muri iki gihe cici uyu mwaka mu makomine ya Mwaro na Nyabihanga mu ntara ya Gitega ujejwe gisata kijejwe gukingira ibidukikije OBPE muri ayo makomine avuga ko igitara cha Izabu Gisozi arico cabangamiwe cyane ahahiye hegitari zirenga 40 avuga ko ubugizi bwa nabi hamwe no guturira ivyatsi mu gihe cirima ari bimwe mu bituma hibonekeza mwe niyo miriro Laurent Ndikuriyo
Nkuko menyeshwa na Jean Bosco Ndendekere ajejwe igisata cyo gukingira ibidukikije OBPE mu makomine ya Nyabihanga na Mwaro mu ntara ya Gitega amahektari arenga 157 yarahitanywe n'imiriro ya Nyakanga muri iki gihe cici cy'uyu mwaka amenyesha ko iyo miriro yonona ibidukikije ikaba yibonekeje mu mazone ya Gisozi Bisoro Rorero Kayokwe Muyange na Fota avuga ko igitara cha Izabu kiri igisozi arico cabangamiwe cyane n'iyo miriro ahahi hektari zirenga mirongo ine co kimwe no ku musozi wa Gihinga ku mutumba Gihoma hahiye hektari mirongo ibiri muri icyo gihe. Jean Bosco Ndendekere avuga ko abaturira mwene iyo miriro batamenyekana, ariko kubwiwe abaturira igihe cyo kurima abacana makara hamwe n'ubugizi bwa nabi ngo ni bimwe mu bituma iyo miriro yanyakanga. Arasaba ababa muri ayo makomine kwihutira kuzimya babonye iyo miriro hamwe no gushengeza abo babona bayituriye. Imwaro Lohandi Kuriyo, Radio Isanganiro.
Vugundemeshe
imvugo iremesha kuri wa gatatu igaruka ku ngaruka zo kubuzwa gushikiriza icyumviro muhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba asigura ko ivanye n'igihe igihugu kirimwo amategeko canke inzego bishobora kubuza abana bandi kugira ico bavuze ko alande zihebuke neza abona ko iyo hari bitariko bigenda neza mu gihugu bishika abanyagihugu bakabuzwa kuvuga afatiye nko kubamenyesha makuru ivyo ngo bishobora gushikana kuma bikivunga eka na bamwe mu banyagihugu ku mutumba gahwazi muri komine Mpanda bavuga ko bimaze gushika bakabuzwa kuvuga bisanzuye. Mireka Nyange
bamwe muri abo banyagihugu bo ku mutumba gahwazi baremeza ko vyashitse bakabuzwa gushikiriza ico biyumvira.
Tewe aho naboneye umuntu abura ahaserurira icyumviro cyo cyakari ku mutima ni mu gihe uburenganijwe ku gatwe kiwawe yego. Jewe haragetse gihe ndarenganywa ndiko ndarenganywa ku bijyanye n'amatongo baranzingiririje kuko ntubivanye nuko bavuga ati urya nta jambo yoronkaha
mu mashira hamwe abantu bari imbere batsingirikira abantu ugasanga muri uko kubatsingirikira rero bica bituma bataronka ijambo kuko iyo hagize utuntu baba baraziganije abari imbere bakaba aribo batwishikiriza usanga abantu bato bato nyine bataronka ijambo kuko bataba bashima ko bagira ico babivugako.
Umuhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba akabona ko amategeko canke inzego bishobora kubuza abantu kugira ico bavuze bivanye n'ibihe igihugu kirimwo. Uyo muhinga agasigura ko bishobora guturuka ku bitagenda neza.
Intumbero nuko hariho ibintu biba bitagenda neza abo bantu bashobora kwanka yuko bija habona no kuvuga hari bitagenda neza ni hahandi twavuga tuti agateka k'abantu mu buryo bwinshi yo usanga katubahirijwe.
Abanyagihugu bo ku mutumba gahwazi bakabona ko bifise ingaruka mbi mu kibano. Nayo Leopold Ndayisaba arongoye komine Mpanda avuga ko ubujijwe kugira ico ashikirije abona ko iyo hari ababujijwe kugira ico bashikirije ku kintu runaka bivyara ibihuha.
Iyo batahawe ijambo ntamwacaza bimwe by'amatrakte bakandika amatrakte basanga bagiye mbugangurukana bumenyi bakabyandikiraho basanga abantu ariko bari doga bagiye kwivugira mu bubare kwivugira mu masoko ku marigara urumva yuko ivyo navyo ni sibyiza.
Arende zirebukeye neza umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba akemeza ko hashobora kuba ingaruka mbi bigashikana ku mabi y'ikivunga.
Birashobora gushika yuko bija kububisha kuko muramaze kubona ibihugu bibaho aho abantu usanga bagize bimwe byo kwanka bakavyanka ku mugaragaro ugasanga bagiye mu ibarabara ugasanga abantu batanguye bitangurana n'akantu gatoyo ugaca usanga abantu bagiye bari kubaragwana ugasanga kuko mu gihugu hama hariho bamwe bashigikiye ibi abandi bagashigikira ibi haba hari impande z'abazibiri canke zirenga ugaca usanga izo mpande batanguye bamwe kuvuga ati twe turiko duharanira ibi abandi turiko duharanira ibi aho niho hacatangura rero kwa kundi kushamirana bakagwana.
Uyo muhinga agahanura abantu ko mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo kuri iki canke kiriya bafise aho bagarukira.
Amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyagarukiriza. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye. Nshimiye Albert Ndowayo niwe yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwese mugire ibihe vyiza.
Francine Ndiokubwayo.